Twashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu. Ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Aha muri Amerika uno munsi saa 3 z'ijoro Kamala Harris azoserukira aba Democrat matora mu kwezi kwa 11 na Donald Trump azoba ahagarariye aba Republican muri ayo matora. Baraza guhurira mu kiganiro mpaka baje impari ku migambi bafitiye Amerika.
Impari ziza kuba uno munsi koroba impari zikomeye gose uravye neza amatora yagiye araba menshi mu myaka yahera usanga abantu benshi baharira nta majwi menshi uheza ngo wunguke ayo mahari aheze umugabo arashobora kuyahomba.
Uyu ni Leonce Hakizimana ni umuhinga akurikiranira na hafi politike yo ngaha muri Amerika. Muyirya nino ku isi naho Kenya igandariye abana 21 baheruka kwitaba Imana bazize umuriro wadutse ku ishuri ryabo ryitwa Hills and Arasha Academy. Turabigaruka ko handi hato tunabafitiye n'amakuru avugwa mu gisata cy'umutekano muri Sudani, Israel na Syria. Musangwe ikaze. Reka makuru yacu tuyahere muri Kenya. Ibandanya gukora ibipimo vya ADN ku bisigarira vy'abana 21 bahitanywe n'umucanwa uheruka kwaduka ku ishure ry'uburaro ryitwa Hillside and Arasha Academy rirahitwa Nyeri. Ni ku birometero vyaba 170 vy'uburaro ku bw'umugwa mukuru Nairobi. Ibipimo vya ADN bizotuma imiryango y'abana bahitanywe n'umucanwa wadutse kuri iryo shure ishobora kumenya ibisigarira vy'abana babo. Barahiye cane ku buryo bitoroshe ko ababo babamenya. Uburaro bwadutse mwo umucanwa bwarimwo abana b'abahungu 150 bafise hagati y'imyaka 9 na 13. Babiri muri 21 bahitanywe n'uwo mucanwa wadutse baryamye basandabiye mu bitaro. Abandi 19 ibiziga vyabo vyabonetse biri aho barara ariko vyahiye cane gose. Mu gihe leta ya Kenya yashinze ikigandaro c'imisi 3 guhera ejo kuwa mbere, inzego zibijejwe ziracarondera irengero ry'abandi bana 17 mu bari baryamye igihe umuriro waduka ku munsi wa 4 mu masaa 6 z'ijoro. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya bashikirije amakenga yabo bavuga ko batize uburyo n'ubuhinga bwo guhangana n'impanuka hamwe no gukingira umutekano mu mashure atandukanye muri ico gihugu. Hagataho kwa Mungu w'indwi iheze ubundi buraro bw'ishure ry'abahungu riri ahitwa Meru hagati mu gihugu bwarahiye buratokombera, ariko Imana yarakinze kuko abiga kuri iryo shure bose uko ari 150 bari gufungura. Kwa gatandatu irindi shure ry'abakobwa riri ahitwa Iziolo hagati mu gihugu naryo nyene ryarahiye. Uburongozi bwaryo bukavuga ko hari benshi bakomeretse ariko polisi ya Kenya yabiteye ivyatsi ibihakana. Prezida w'ico gihugu William Ruto yategetse ko hatangura amatohoza kucatumye umuriro waduka ku ishure Hillside and Arasha Academy yiga ko abahungu gusa. Yagabishije ko abo vyoboneka ko bagize urwangara haba mu gukinga uwo muriro canke mu gutuma waduka bazobihanirwa vy'akarorero. Tuve muri Kenya tuja muri Sudani aho ingabo za Rapid Support Forces zigwanya ubutegetsi bw'ico gihugu mu mpera zindwi heze zagaze igitero mu gisagara ca Sennar kiri mu majepfo y'igihugu. Ni igitero cahitanye abantu 30 gikomerekeramwo 100 nkuko bitangazwa n'amashirahamwe adakiranira inyungu za politike muri ico gihugu. Geoffrey Mutagoma.
Izo mpirimbanyi zimaze iminsi zigenzura iby'abahitanwa n'intambara n'ibindi bikorwa bibangamira uburenganzira bwa muntu zemeza ko ingabo za Rapid Support Forces zigometse ku butegetsi bwa General Abdel Fattah al-Burhan zarashishije ibibunda bya rutura mu bice byinshi byo muri uwo mujyi harimo n'isoko rikuru. Izi ngabo zimaze kwigarurira igice kinini cy'uyu mujyi na kimwe cya kabiri cy'igihugu ziragenda zidindizwa n'imvura nyinshi ituma kugaba ibitero birushaho kugorana. Intambara yateye inzara ikomeye muri iki gihugu kurusha iri ahandi hose ku isi. Yahitanye kandi abarirwa mu bihumbi abandi bakura mu byabo yangiza ibikorwa remezo izahaza n'ubukungu bw'igihugu. Itsinda ry'impuguke z'abashakashatsi b'umuryango w'abibumbye ryoherejwe muri Sudani ryatangaje kuwa gatanu ushize ko babonye ibikorwa biteye ubwoba bibangamiye uburenganzira bwa muntu bikorwa n'impande zombi z'abashyamiranye mu ntambara ibera muri iki gihugu. Bavuze ko ibyo babonye bishobora kwitwa ibyaha by'intambara cyangwa ibyaha byibasiye inyokomuntu. Bahise basaba ko nta kuzuyaza umuryango w'abibumbye ukwiye kohereza umutwe w'ingabo zitagira aho zibogamiye ugahabwa inshingano zo kurinda abasivili bahari. Gusa ibyo ubutegetsi bwa Sudani bwarabyanze. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Sudani yobowe na Leta ya General Abdel Fattah al-Burhan yasohoye itangazo ku wa gatandatu rivuga ko guverinoma ya Sudani yanze ku buryo budasubirwaho ibyasabwe n'intumwa z'umuryango w'abibumbye. iryo tangazo ryigise komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye urwego rwa politiki kandi rutemewe n'amategeko rivuga ko ibyasabwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye biciye ukubiri n'inshingano zawo.
Geoffrey Mutagoma urakoze. Ejo kwa mbere mu ijoro Israel yararashe ibisasu byinshi muri Syria, leta ya Syria ikavuga ko vyahitanye abantu 18. Thomas Kamirindi.
Uretse abapfuye, abandi bantu 37 barakomeretse nk'uko ministre w'ubuzima wa Syria Hassan al-Shabash yabibwiye abanyamakuru kuri uyu wa mbere i Damas. Arega Israel kwibasira abasivili. Umuryango w'abanyasiriya baharanira uburenganzira bwa muntu witwa Observatoire Syrien des Droits de l'Homme ukorera mu buhungiro mu Bwongereza wo uvuga ko abantu bishwe ari 26 barimo abasivili 5 abandi ngo na abasirikare ba Syria n'abimitwe yashinzwe na Irani harimo na Hezbollah. Uyu muryango wemeza ko hamwe Israel yarashe ari ikigo cya gisirikare gikora ubushakashatsi ku ntwaro nshyashya nka misile na drone. Israeli nk'uko akenshi isanzwe yirinze kugira icyo bivugaho na gito. Leta ya Irani yamaganya yivuye inyuma icyo yise ibitero by'ubugome ku butaka bwa Syria. Guverinoma ya Syria nayo yamaganye ibitero bya Israeli ivuga ko bigamije kuyikurura mu ntambara y'akarere kose. Kugeza ubu Syria yirinze kwivanga mu ntambara ya Israeli na Hamas.
Ijwi rya Amerika Washington DC turacabandanya n'amakuru y'ijya nino ku isi. Kiziga cumye politiki Ali Mohamed Kibao ari mugambwe Chadema uzimbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania catowe muri imwe mu makartier y'i Dar es Salaam ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'ico gihugu. Ali Mohamed Kibao yari mu nzego nyobozi z'umugambwe Chadema yari yaburiwe irengero kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi heze nyuma yaho abantu umugambwe we wemeza ko ari abasirikare b'igihugu bamuvaniye mu modoka yunguruza abantu n'ibintu. Ico gihe yari kaja mu gisagara yavukiyemo citwa Tanga. Umugambwe Chadema ukavuga ko kiziga canya kwigendera Ali Mohamed Kibao kiriko imenyetso vyerekana ko yakubiswe cane yongera aturigwa mu maso hakoreshejwe ubumara bwa acid. Abarongoye umugambwe Chadema bavuze ko amakuru yuko yitavye Imana inyuma yo guhohoterwa bwayakuye ku baganga bakoze ibipimo bahagarikiwe n'abamuburanira. President wa Tanzania Samia Suluhu Hassan abicishije ku rugaruye rwa X yavuze ko yakiranye umubabaro mwinshi urupfu rwa muze Ali Mohamed Kibao. Yahojeje umuryango wiwe, abagenzi biwe n'umugambwe yaramazemwo imyaka myinshi. Madame Suluhu Hassan yijeje kuzohana abakoze ubwo bisha agira ati: "Natanze itegeko ryo gukora amatohoza yihuse aheze bazoce bampa raport irimo ukuri kose kubijanye n'iryo bara ritagira izina. Igihugu cacu kirangwa na demokarasi, umunyagihugu wese arafise uburenganzira bwo kubaho atekaniwe. Leta ntwara ntizokwigera yihanganira na rimwe ubunyamaswa nk'ubwo." Ali Mohamed Kibao agandaguwe bunyamaswa inyuma y'indwi zike indongozi z'umugambwe Chadema zirimo umukuru w'uwo mugambwe n'icegera ciwe bari bamaze batawe muri yompi barekuwe inyuma yo kubazwa cane kwihuriro ry'urwaruka rw'uwo mugambwe ryaburijwemo n'ubutegetsi buvuga ko yari imyerekano guhisha uwo mugambwe washaka gutunganya. Ano makuru abagezeho ijya nino ku isi n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Ijwi Amerika igice cya kabiri cy'amakuru yacu tugihera mu Rwanda. Umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Edouard Ngirente yarayahaye inama nshingamateka na nkenguzamateka imigambi ya leta y'imyaka 5. Umumenyeshamakuru wacu Assumpta Kaboyi yarahabereye ico gikorwa.
Edouard Ngirente yatangaje ko guverinoma yihaye intego yo kuzamura ubukungu bukagera ku 9% buvuye kuri 7% bwariho. Isobanura ko izabifashwamo no kongera 6% ku by'u Rwanda ruhinga ndetse no kongera ibiva mu nganda bikava ku 10%. Minisitiri w'intebe yavuze ko guverinoma yifuza kwishora imari by'abikorera byakwikuba kabiri kandi abanyarwanda bakongera imbaraga mu kuzigama. Yasobanuye ko bizagerwaho ari uko umusaruro ukomoka ku buhinzi uzarushaho kwiyongera.
Turateganya ko tuzihaza mu bihingwa nk'ibigori, ibirayi n'ibishyimbo ku buryo tutazakenera kubitumiza mu mahanga. Hazongerwa ubuso bw'ubutaka bwuhirwa buzava kuri hegitari 171 abona twari tugeze ugere kuri hegitari zisaga nibura 130. Tuzakomeza gufasha aborozi korera mu biraro mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo rw'imbere mu gihugu. Intego nkuru dufite nk'igihugu no kuzamura umusaruro ukomoka ku bukerarugendo ukava kuri miliyoni 1,362,000 ukagera kuri miliyari imwe n'igice kimwe z'amadolari ya Amerika.
Minisitiri w'intebe asobanura ko igihugu kizakomeza guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku nama. Leta kandi isobanura ko yihaye gahunda yo kugeza amashanyarazi mu tugari twose tw'igihugu ndetse n'amazi meza muri buri mudugudu. Leta ivuga ko izongera uburyo bwo koroshya no guteza imbere ubwikorezi bwo mu kirere, hongerwa ibyerekezo Rwanda yijyamo bigendanye no kurangiza imirimo yo kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera. Mukuru wa guverinoma yavuze ko mu Rwanda hateganijwe gushyirwaho ishuri ryigisha ibyo gutwara indege mu mujyi wa Kigali, hazashyirwaho imihanda yihariye ya bisi zitwara abagenzi. Ikibazo cy'ibura ry'akazi cyane cyane gikunda kumvikana mu rubyiruko kiri mu byagarutsweho.
Ifite ibibazo by'ubukene bitewe n'uko nta kintu babasha gukora ngo kibagirire akamaro. Aroba aracuruza mu cyaro bakamusaba imisoro myinshi akabireka. Ufite igishoro gikera yashora bigahomba kubera iki ya misoro. Ntasabu dufite guhinga.
Minisitiri w'intebe yatangaje ko urubyiruko rwatekerejweho muri iyi gahunda y'imyaka itanu.
Mu rwego rwo kurushaho kongerera ubumenyi urubyiruko no kuruha amahirwe yo kubona imirimo mu gihe kizaza, abantu bangana na miliyoni imwe bazahabwa ubumenyi bujyanye n'ikoranabuhanga, ibyo twita coding. Abandi 500,000 bazahabwa amahugurwa y'ikoranabuhanga mu rwego ruhanitse. Ku bijyanye no guhanga imirimo mishya byari inyungu, icyo twifuza nk'igihugu muri izo gahunda zose tumaze kuvuga ni uko hazahangwa imirimo mishya n'ibingana na miliyoni imwe n'ibihumbi 150. Ni ukuvuga ko tuzajya duhanga nibura imirimo 250,000.
Mu cyiciro cya kabiri cya gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere, biteganijwe ko agaciro k'ishoramari ry'abikorera muri rusange kazava kuri miliyari 2.2 z'amadolari ya Amerika mu mwaka w'2023 kakagera kuri miliyari 4.6 muri 2029. Intego kandi nuko umusaruro ukomoka ku by'u Rwanda rwohereza mu mahanga uziyongera ukava kuri miliyari 3.5 z'amadolari ya Amerika ukagera kuri miliyari 7.3. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda, amakuru tuyabandanirize muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubushikiranganji bw'ubutungane muri ico gihugu butangaza ko abagore 48 mu bari bapfungiwe mu gasho gakuru ka Makala kari Kinshasa bafashwe ku nguvu igihe iryo bohero ryadukamwo umuriro. Jimmy Shukrani bakomera.
Ministre w'ubutabera muri Kongo, Bwana Constant Mutamba, yabivuze kuri uyu wa mbere ubwo yatangizaga ku mugaragaro urubanza rw'abakekwa kuba barashatse gutorokesha imfungwa muri iyo gereza. Kugeza ubu ifatwa nk'aho ariyo nini kurusha izindi zose mu gihugu. Ni urubanza rwatangiriye kuri gereza nkuru ya gisirikare Indolo mu murwa mukuru Kinshasa, aho hari abaregwa batandukanye barimo abasanzwe bakora mu nzego za leta, aba barimo abakora mu rwego rw'igihugu rushinzwe iperereza, Agence Nationale de Renseignement mu rurimi rw'Igifaransa, abagize agatsiko k'iperereza mu ngabo z'igihugu FARDC kazwi nka DEMIAP, abayobozi batandukanye ba gereza nkuru ya Makala harimo n'uwahoze ari umuyobozi mukuru w'iyi gereza, Bwana Joseph Yusufu Maliki. Uyu we yahise akurwa ku mirimo ye nyuma y'ubwicanyi bwakorewe kuri iyo gereza asanzwe ayobora, aho Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yamushinjaga kuba yaragize uruhare rukomeye mu byabaye. Ubushinjacyaha bwatangiye busomera baregwa ibyo bashinjwa birimo guteza umutekano muke mu baturage b'umujyi wa Kinshasa, gushaka gutorokesha bakatiwe n'urukiko batarangije igihano bahawe, kwica no gufata ku ngufu imfungwa zisanzwe ziba muri iyi gereza. Ubutabera bwa gisirikare buvuga ko abaregwa bose bashinjwa ibyo byaha ku ruhande rumwe cyangwa ubufatanyacyaha ku rundi ruhande kubera ibyo bashinjwa byakorewe mu gace bayobora. Muri uru rubanza hagaragaye mukanda abagore 4 bose batangaga ubuhamya bw'uburyo ibintu byakozwe ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9, aho imfungwa zisaga 198 zishwe ubwo polisi yazaga kureba ibibaye kuri iyi gereza. Aba bagore bavuga ko bona bagenzi babo bafashwe ku ngufu n'abantu bari bitwaje imbunda n'intwaro gakondo zitandukanye. Umwe muri abo wafashwe ku ngufu utagaragaje isura ye kubera impamvu z'umutekano we, yemeje ko abo yabonye bari bambaye imyenda ijya gusa n'iya polisi y'igihugu, ariko ko atabashije kubareba mu maso kubera ko bari bipfutse ibitambaro mu maso. Uyu mugore wavugaga akoresheje Lingara yagize ati: "Twumvise urusaku rwinshi cyane, nuko duhita twihisha munsi y'uburiri kubera ko hanze byari bikomeye. Abinjiye bari bafite imbunda, imihoro n'izindi ntwaro zitandukanye, nuko binjira barasa urufaya rw'amasasu. Mu kanya gato tubona gereza ifashwe n'inkongi y'umuriro. Muri ako kanya batwibye ibintu byose twari dufite birimo amatelefoni, amafaranga n'ibindi. Njyewe bangezeho bahita bamfata ku ngufu kugeza ubwo umwuka washatse guhera, bahita batubwira ko abagore bari muri gereza bose babafata bafata ku ngufu. Ashingiye ku buhamya bwatanzwe n'abo bagore, umushinjacyaha yemeje ko ibyakozwe bishaka kugirana isano ya hafi n'ibyabaye ubwo haburizwagamo kudeta mu murwa mukuru Kinshasa. Urubanza rusojwe, Minisitiri w'Ubutabera Maître Constant Mutamba yumvikanishije ko ibyabaye kuri iyi gereza ya Makala bitari inkongi y'umuriro nk'uko zimwe mu nzego za Leta zibivuga, ahubwo akoresha amagambo akakaye mu rurimi rw'Igifaransa agira ati:
Mwizere yuko mbahaye ibyumweru bibiri gusa iki kibazo nkaba nakirangije. Ntabwo dushobora kwihanganira uburyarya bumeze nk'ubu bwo kubeshya abantu ko gereza yakozweho n'inkongi y'umuriro kandi atari byo. Ibi ntabwo nabyihanganira habe na gato. Ibi ni ugukandagira ku burenganzira bw'abakongomani bose udasize na Minisiteri y'Ubutabera. Ntabwo nshobora kubyihanganira rero.
Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo bavuga ko ibyabaye kuri gereza ya Makala ari ubutegetsi buriho bwabigezemo uruhare cyane. Maître Wilson Twitegure, umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kivu ya Ruguru, avuga ko ibi byagakwiye kuryozwa ubutegetsi buriho.
Ahantu harinzwe kuriya mu mujyi mukuru w'igihugu, abafungwa bava mu prison gute, kandi unarebye n'ibyo turi kubona ku makuru, batangiye gucakura umuriro barawuca kugira bafasilite ira evasion. Niyo mpamvu twe tubona yuko ari ubutegetsi bwa Kinshasa bwabikoze kugira ngo bucikishe abantu bamwe na bamwe mu purizo ya Kinshasa ya Makala. Kabona yuko na kiriya gikorwa bakoze abasirikare kwica abantu, niba ari abasirikare batagira professionalisme, abantu badafite formation ihagije, bakubita amasasi bapfa gukubita uko babonye.
Kuva aho gereza nkuru ya Kinshasa ifashwe n'inkongi y'umuriro, imibare itangwa na Leta yemeza ko abagororwa 198 aribo baguye muri icyo gitero. Kugeza ubu butegetsi buvuga ko cyakozwe n'abantu batazwi. Ibyo byateye Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu gutanga itegeko ryo gufunga no guhagarika ku mirimo umuyobozi wa gereza ya Makala n'abandi bari bafatanyije nawe ku buyobozi bw'iyi gereza nkuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Tugume muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho komisiyo y'igihugu ijeje impunzi isaba umurwa w'abanyagihugu bitwaje ibirwanisho uzwi nka Wazalendo kwirinda guhohotera ndetse no guhagarika gutoza amatagisi n'amakori impunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Rusenda. Inkuru imenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo muri Uvira.
Muri ibi bihe impunzi z'abarundi zikorera imirimo misozi ya Rusenda ndetse no mu kigobe cyo muri Reko ziyamya yuko zitaraziwotegwa na Wazalendo. Zimwe muri zo zemeza yuko zisoreshwa amafaranga, izindi nazo zigatanga ibyo zivanye gusarura mu mirimo, mu gihe izindi nazo zivomeshwa amazi ku ngufu. Mu rwego rwo kurangiza ibi bibazo, komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yakoresheje inama mu nkambi ya Rusenda yahuriyemo impunzi, inzego zishinzwe umutekano wa Zalendo ndetse n'abaturage b'abakongomani, ibasobanurira ibijyanye n'uburenganzira bw'impunzi muri Kongo ndetse n'uko impunzi zikwiriye kwitwara. Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ishimangira ko impunzi zifite uburenganzira bungana n'ubw'abakongomani, usibye yuko zidafite uburenganzira bwo gukora politike ndetse no kujya mu nzego zishinzwe umutekano hamwe no kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho. Urwego rushinzwe impunzi rwabwiye Bazalendo ko badakwiriye gusoresha ndetse no kwaka ku ngufu impunzi ibyo zivanye mu mirima, ko ahubwo bashobora kuzisaba zikaba ku bushake bwazo nta gahato. Zimwe mu mpunzi ziri muri iyi nkambi irimo abarundi barenga 30,000 zisangiye inama ari ingirakamaro kuko yakemuye bimwe mu bibazo zicara zihura nabyo umunsi ku munsi. Niyo Kwizerwa Adija ni umugore mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko, akora imirimo y'ubuhinzi.
Burya twari tumaze kuhohoterwa cyane, nuko kuvuga wagenda kurima ntibibaze, ugiye kurima mukumvikana n'umuntu wakoteye umurima hariya, ntamuhegeje kurima ukakiza kubona uwundi muhewe ngo iyi ni shyamba ya muyomba. Ukuri hajya twari tumaze kuhohoterwa twebwe hajya mu gatunguru ya kabiri, barigeze kugira igihe bakaza ku nzu leta 5000 tukuhije toni huza kumenya kuza kumurima. Ukuri ibi biyago by'ino munsi biratunganije ibintu byinshi ndangere.
Muri iyi nama kandi yafatiwe mu icyemezo cyo kubuza Bazalendo ndetse n'igisirikare cya FARDC kuzererana imbunda mu nkambi, usibye igipolisi gishinzwe gucungira impunzi umutekano. Ubusanzwe abasirikare bajya mu misozi yunama inkambi ya Rusenda banyura mu muhanda uri mu nkambi muri village ya mbere bahetse imbunda, abandi nabo hari igihe banywera inzoga mu tubari turi muri iyi nkambi.
Abamwe mu rwaruka basanzwe basahiriza umutekano mu gihugu cya Congo bita Bazalendo bazunguruka mu nkambi mu gihe cy'amasaha maremare ibyo bikaba byamabye taruhagarara mu munzi ariko hagataho rero bakaba baraye bemeranije na leta ya Kongo ko bagiye guhagarika kandi ibyo bikorwa byo guhohotera impunzi bigiye guhagarikwa ndetse n'abarundi bakaba baraye banezerewe natwe twaranezerewe muri rusange twese hamwe kubwo inzira bahora bacamwo abasirikare bafise ibigwanisho abazalendo bakaba bemeranije rero ko bagiye guhindura nzira kugira ngo impunzi nizame zibone ibikoresho bishyira umuriro kandi ari byo zahunze ari nabyo zitinya.
Ese ni kibaza lendo bishuye kuri iki kibazo cy'ibyo bashinjwa byo guhohotera impunzi. Ngenda kumana Jean Claude n'umuyobozi site ya Gatunguru ya gatatu yari muri iyi nama.
Abazalendo bishuye bavuga ko mu ncamako yagiye kwisubira ko kuko ibyo bakora bitabijyanye n'amategeko. CNR turayisabye ko mu ncamako ibyo yabwiye abo bazalendo n'abandi bagerageje kumviriza iyo nama. Ababwiye neza ko bategezwa byose kuza baragera CNR batagize nte bataciye mu nzira z'iwabo ngo bitunganirize.
Mu rwego rwo gukemura kandi iki kibazo cyo guhohoterwa kw'impunzi hashinzwe kandi komite igizwe n'abantu munani irimo abakongomani bane n'impunzi zine.
Ibiganiro ndiko nabibonye byari bimeze neza kuko n'ubwa mbere mbona abarefugee bicarana n'abazalendo ngo baganire batore inyishu y'ibibazo bafise. Rero icyizere je njanye nuko mbona ibyo bababwiye bareke bagiye babyemeye je mbonye umenga bizogira akamaro ku barefugee.
Mu mwaka wa 2021 ndetse n'umwaka wa 2022 abantu bitwaje ibigwanisho bakekwa kuba mu mayimayi bagiye binjira muri iyi nkambi bakica impunzi bagasahura inka, ihene ndetse n'amafaranga y'impunzi. Ubusanzwe impunzi z'Abarundi ziba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu nkambi ya Rusenda na Mulongwe zitunzwe n'imirimo y'ubuhinzi, uburobyi, gutwara za moto ndetse n'ubworozi. Bedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Ijwi rya Amerika aha muri Amerika saa 3 z'ijoro, Kamala Harris azoserukira abademokrate mu matora yo mu kwezi kwa 11 na Donald Trump azobahagarariye abarepublikani muri ayo matora baraza guhurira mu kiganiro mpaka aho baza kuja impari ku migambi bafitiye igihugu. Ico kiganiro kiza kubera kuri televiziyo muri Amerika ABC. Ibiharuro bijanye n'ukuntu bakundwa n'abanyamerika vyerekana ko vice president wa Amerika Kamala Harris na Donald Trump yahoze ari president wa Amerika basa n'abahanganya ajwi. Ariko none umwe wese muri bo yo kwigenza gute kugira ngo yigarurire imitima yabo arondera kwa majwi mu matora azoba muri Amerika mu kwezi kwa 11. Umuhinga akurikirana hafi politiki ya Amerika Leon Sakizimana arabigaruka ko mu kiganiro agiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije atangura mwishura ku kibazo cyo kumenya akamaro k'ibiganiro mpaka.
Impari ziza kuba uno muzi ku mugoroba ni impari zikomeye rwose. Imbere yo gutangura kuvuga ico nibaza, urabye neza amatora yagiye araba menshi mu myaka yahera, usanga abantu benshi baharira nta majwi menshi uheza ngo wunguke ayo mahari aheze umugabo arashobora kuyahomba. Aho rero niho bigoreye kuko nk'umuntu dufuka Kamala Harris wewe kubera ati abantu benshi hari abataramumenya rwose, uravye 80% ntibamuzi neza, arainikintu ashobora guhomba rwose. Nicyo gituma bisaba ko ateza kwiyerekana akavuga uwo ari, akavuga ibintu azokora, na cyane cyane akerekana ko ashobora kuba perezida. Urabona umuntu azaba abaye umugore wa mbere abaye perezida, na cyane umugore atari n'umuzungu birasaba rero kwa zategezwa kwerekana imigambi tomoya
iyo migambi nyene tukivuga kuri iyo migambi ibiharuro bikoreshwa byatohojwe by'amajwi yabo ukuntu bakundwa n'abanyagihugu bavyerekana ko basana banganya mu congereza bavuga ngo neck and neck ku bwanyu umwe muri bo haba Donald Trump canke Kamala Harris ikintu umwe umwe yokora kugira ngo aje imbere y'uwundi biboneka n'ikihe reka dutangure kuri Kamala Harris yokora iki uyu munsi muri zamara
ya icyo yokora no gushimikira ku migambe akerekana imigambi tomo icyo azokora haba mu butunzi haba bamagara y'abanyagihugu haba ku ngorane ziri ko ziraba hariya kumbibe z'igihugu abanyagihugu abantu bagomba kwinjira bidashye mu mategeko ateza kwerekana ko ibintu bitomoye ibyumve bitomoye azokora kuko na cyane cyane ko Trump ashobora kumwerekana yuko ariyo ngorane afise abanyagihugu batamwizigiye ko azokora ibintu bitomoye uno munsi ni rero uno munsi Kamala Harris aronse gutomora neza ibyo azokora gucyo abanyagihugu baza kuvaho n'abandi nabo batamuzi neza bakavaho baduca ahagaze icyo ni cyateza gushimikirako
Donald Trump wewe yokora iki kugira ngo aje imbere y'ibimwe biboneka
ari n'ibintu yokora n'abanyene abanyagihugu baramuzi bose ntabwo ntateza kwimenyekanisha mugabo nawe ateza kwerekana yuko Trump ateza kwerekana yuko nawe ari umuntu w'umushinga ntahe kwa wa muntu afite amajambo ashobora yubaha abantu na cyane cyane ko zaba ari n'umupfasoni ataza kwerekana yuko umupfasoni amwubaha kuko baba bazaza yuko atamwubaha hamisha kabiri ataza kwerekana yuko wewe ashigikiye ibyiyumviro bya ekonomi bitomeye afite byiza iby'amagara y'abantu afite ibyiyumviro byo guteza imbere igihugu kuko mu bisanzwe basanzwe bamwemera kuri ibyo byiyumviro yoguma honye akagumira honye na rero ntasamazwe n'ubaze ko barahariye nibaza ko azoba ashitse ku bintu bikomeye rwose kuri we nyine azoba yifashije rwose
ubwiye icyo tubwiye ku mategeko agenga izo mpari amwe mu mategeko bavuze ni uko igihe umwe muri bo ariko aravuga mikro y'uwundi izoba yugaye ivyo mifise kamera kahe kuri uwo muntu
icyo ni ikintu gikomeye rwose baravuga yuko baravuze amategeko ABC yavuze izoshiraho ni uko bazoreka umwe akavuga agaheza mu gihe umwe ariko aravuga uwundi nawe bazoca bugara mikro yo kugira ntavuge ntibyuka naho yovuga ibintu ntibabyumve ibyo ni ibintu byiza ubwiye kuraba ko tugomba kutahura neza aho umuntu ahagaze ibyumviro by'umuntu ni byiza ko bituma atagubwira ngo avuga undi ariko aravuga guhana amajambo bwa bashinga ntaye nibyo byiza mugabo urumva nko kuri Harris yagira ati reka nimureke Trump avuge gutyo niho asanga ariko aravuga anciramwo abantu bagaca bamugaya agaca atsindwa urumva kuri Harris yashima yuko mikro itaba yugaye mugabo ubwiye kuraba naho novuga nti reka abanyagihugu bagire bumvirize umwe wese kwa bashinga ntahe umuntu asigura ibyiyumviro byiwe bituma yadakorera igihugu
abo bategetsi uko ari babiri bagize iminsi bitegura bagira eka imyimenyerezo y'izo mpari ikintu iyo myimenyerezo kenshi na kenshi ifashanike
irafasha kuko benshi umugabo kuri Harris nibaza ko imufasha rwose kuko ni umuntu atamenyere kuja guharira mu bintu bya kuri ico gihe yarabaye vice president yarahariye mugabo ntisibintu amenyereye rwose cyane Trump arabimenyereye mugabo Trump nawe ni wa muntu ati ibintu byo gutegura mengo ntabishimikira ko rwose mugabo avuga ko atabigira mugabo agira ukwiwe niko nabivuga arabitegura ngo akabitegura ukwiwe bavuga nti bose barategura mugabo igikuru n'ingene umwe saba uwari rimwe rimwe abantu basanga yiteguye cyane naho nyine incurenze urugero ugasanga birakunanira reka tuze kuraba rero ingene biza umwe wese ingene yabiteguye mugabo nibaza bose umwe wese niyaguma ashimikira kuvya abanyagihugu bashaka by'ubutunzi by'amagara y'abantu n'ibindi umwe wese nibaza ko tuza tukumva hagaze hama tukamenya aho umuntu ico dutora n'uwo dutora n'ishashigikiye
Leonce Hakizimana ndagushimiye cyane rwose ku kanya wa Radio Ijwi ry'Amerika
murakoze rwose namwe
Ijwi ry'Amerika niho ngaha dusozera amakuru yacu twari tubafitiye muri kano gatondo kuri mikoro mari kumi na Diane ninahaze Nadia Tahani yari muhinga bw'ivyuma twemi tubifurije umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu.